Murumva ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Alois Bigirimana.
Ndakuramukije Jeffrey namwe muteza amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa muri Afrika. Afrika yefigiye kuzorungika abasirikare hafi 1,500 muri Mozambique gufasha icyo gihugu kibanyi kugwanya abajihadiste mu ntara ya Cabo Delgado igwiriyemo umwuka wa gaze. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa gatatu, inama nshinga amateka ya Afrika y'Epfo yavuze ko Perezida Cyril Ramaphosa yatanze uburenganzira bwo kurungikayo abasirikare 1,495 bazoja kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Ibitero byariyongereye mu buraruko bwa Mozambique mu mwaka uheze, ivyateye ubwoba ko bishobora gutandukira no mu bihugu bibanyi harimo na Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo ihambije Botswana yarungitseyo abasirikare bayo ku munsi wa mbere, hamwe n'u Rwanda rwarungitse inteko 1,000 mu ntango z'uku kwezi. Abategetsi muri Sudani bavuga ko hafi impunzi z'Abanyetiyopiya zirenga 3,000 zahungiye muri Sudani muri iyi ndwi inyuma y'aho intambara mu ntara ya Tigre muri Etiyopiya itandukiriye intara ya Amhara. Nyinshi muri izi mpunzi zishasha bavuye mu ntara ya Amhara ihana urubibe na Tigre, hamwe no mu ntara ya Alfashga iri hagati ya Sudani na Etiyopiya. Abanyetiyopiya hafi 60,000 nibo bamaze guhungira muri Sudani kandi bari mu makambi yo mu buseruko hafi y'urubibe na Etiyopiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu makungu, itegeko ryo kwambara udufukamunwa ryongeye gusubizwaho kubicandagishije umugera wa corona. Muri leta z'umwe za Amerika mu bice bimwe bimwe by'igihugu ahibonekeza abandura bashasha ku bwinshi hamwe no mu buzi. Hambavu y'ivyo, kwicandagisha umugera wa corona bigiye kuzoba itegeko ku bakozi ba leta, abatazobikora bakazotegekwa kwama bisuzumishije nk'uko vyitezwe gutangazwa na Perezida Joe Biden kuri uyu munsi wa kane. Ibi ni mu ntumbero yo guhangana n'ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Delta buriko burandukira abantu ku muvuduko munini. Umugera wa corona umaze kwica abarenga 611,611 muri leta z'umwe za Amerika. Amerika ubu ironka abantu 60,060 bashasha bandura buri munsi nk'uko leta ibivuga, mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu handura abarenga 12,000 buri munsi. Aya mategeko mashasha ariko afatwa inyuma yaho ku munsi wa kabiri ikigo cya Amerika kijeje kugenzura no kugwanya indwara CDC kivugiye ko byagaragaye ko n'abasanzwe baracandazwa umugira wa corona bashobora kwanduza abandi mu gihe bo kwandura. Tukiraha muri Amerika, utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Bielorusia, Svyatlana Chikanoskaya yarabonanye na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu. Baganiriye kuri demokarasi n'agateka ka muntu muri icyo gihugu cyahoze muri Repubulika y'Abasoviyete. Mu butumwa ku rubuga Twitter, Perezida Biden yavuze ko Amerika iri kumwe n'abanyagihugu ba Bielorusia mu guharanira demokarasi kwabo hamwe n'agateka kabo. Bielorusia yinjiye mu ntureka za politike kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze, aho Perezida Alexander Lukashenko yongeye gutorwa muco ibihugu byinshi byo mu burengero bw'isi byise amanyanga ya politike. Chikanuskaya niwe yari afise ijunja mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yahanganye na Lukashenko muri ayo matora. Chikanuskaya yasabye Amerika gufata ingingo zikomeye kuri leta ya Lukashenko. Mu rugendo rwiwe i Washington yarabonanye kandi n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken, hamwe n'umuhanuzi mu by'umutekano muri White House Jake Sullivan.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, Banki y'Isi yatangaje ko yemereye Burundi inkingo za COVID-19.
Abo wese yaba Banki Mondiale cyangwa uyundi ashoboye kuzana incanco dushobore kuzibika, hanyuma bishitse umwe n'igihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka.
Uwo ni Tadendi Kumana, Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi. Naho mu Rwanda, Leta iravuga ko ifite gahunda yo kurandura indwara z'umwijima mu myaka ibiri iri imbere. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere mu Burundi, aho Banki y'Isi yemereye icyo gihugu inkingo za COVID-19. Iyo banki irasaba Burundi gutegura neza aho zizakirirwa. Ibyo byatangajwe na Tadendi Kumana, Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi, mu kiganiro yaraye aha abanyamakuru i Bujumbura mu Burundi. Inkuru tugezwaho na Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro, umushikiranganje Ndikumana yabanje kwemeza ko hari uturere dutatu tugaragara mu iyo ndwara ku bwinshi, kubera abanyagihugu bose badafise uburyo bumwe bivanye n'aho baba, ibituma ico kiza ciyongera. Bamwe mu bahora bafatira imiti iwabo bigiye guhinduka.
Tumaze imisi itandatu turiko dukora kampanye muri ubwo burego bw'ubuvuzi bubiri, Kirundo na Kiremba, aho twabonye yuko abandura bari baduze, kuko mu bo tumaze gupima bose tubona ko ibice bitanu ku ijana aribo baba banduye dufatiye ku bantu ijana, kugira ngo bigende neza kurusha abene gihugu ushobora gusanga iyo bariko bafatira imiti muhira badashobora kuronka ingene bayifata, bashobora kuja ahantu habonyene bivanye n'ingene baba babayeho. Abo bazoshobora kuronderegwa aho babashira hazotogwa n'abajeje intwaro muri ayo makomine, kugira ngo kunde babashire ku miti kandi babafashe kugira ngo baronke n'ibyo bafungura.
Yaboneho akaryo ko kumenyesha Abarundi ko ibanki y'Isi yose yemeye guha incanco Burundi nubwo zitarashika mu gihugu. Iyo banki niyo yandikiye Burundi ibusaba ko yoburonsa izo ncanco nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganje. Iryo kete rero nk'uko abandanya bivuga bari hanahanye ko ivyumviro mu mugwi igihugu babona kwemera ko iyo banki y'Isi ibaronsa izo ncanco.
Aha rero icyo twashaka kumenyesha bene igihugu nuko imigambi ya leta ni gupima no kuvura abo tubonye bagwaye, ariko leta ntiyanse ushobora kuzana incanco. Abo wese yaba Banki Mondiale cyangwa uyundi ashoboye kuzana incanco dushobore kuzibika, hanyuma bishitse umwe n'igihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka. Mugabo leta y'u Burundi nta makondisionalite itegerezwa gusinya.
Bamwe mu Barundi baganiriye na radio ijwi rya Amerika barashima kubona u Burundi bugiye guhamva ibindi bihugu bimaze kuronka urucanco, naho hari bamwe babona ko Imana ari go urucanco nyakuri.
Ubwanje incanco ni incanco mugabo burya hacanca Imana niko novuga, twanavyakiriye ndabibona mugabo nta kunguka ndabibonamwe ko leta yamaze kuvyemera, leta y'u Burundi ikavyemera, reka tuvyakire uko nyene mugabo siyo nzira kubwanje novuga nti yari kuba inzira ya nyuma mugihe n'Imana yaradukingiye.
Niho abene gihugu turabishima kuko bavuze ibyo kwikingira urucanco rwa korona wamenga u Burundi turi mu izinga ritari ku isi, rero ko bafashe iyo ngingo tubyakira neza kuko ni ukwikingira, kuko Abarundi sibo bonyene batokwikingira ikiza cya COVID-19 cyabaye ndanse.
Je mu bisanzwe numva ko byo bari byiza cyane kubera byo babije gukingira igihugu n'abanyagihugu, bisanzwe boza rurucanco rumeze neza rukadukingira twoba tutomboye byo bari byiza cyane.
Yamara nubwo incanco zigiye kuboneka yakebuye abanyagihugu abibutsa kugaba kuko abandura baguma biyongera mu turere tumwe.
Ahenshi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bariko basa n'abadehukirwa mu gukurikiza zirya ngendo nziza z'ukwikingira no gukingira abandi kiza coronavirus. Kuramukanya basigaye bona abantu bose bagwana mu nda aho baciye bahana amacensi. Basaba bene igihugu yuko kujya gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya duhana iminwe, kugwana mu nda, guhoberana, gusomana, bijya bintu abantu bo vyirinda.
Kwigenekerezo rya 27 za kuno kwezi, umushikiranganje Ndikumana yamenyesheje ko mu bantu 2971 bapimwe 131 basanze baranduye uwo mugera. Kuva naho ico kiza cadutse mu Burundi, abantu 3632 nibo bamaze gupimwa, abatewe iyo ngwara ni 675,715 abakize ni 670,070 ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 vyerekana ko abapfuye ari 9 naye abakigwaye uno musi ari 630 Desira Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Denzira Hatungimana tugushimire turacyaraho mu Burundi aho ku munsi wejo umutegarugori wa Perezida Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukingira abagore batwite mu rwego rwo kurwanya indwara z'umwijima inkuru ya Eloge Willy Kaneza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya
Ibikorwa byo kugurura ino sekeza byabereye muri zone ya Buyenzi hagati na hagati ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Twese amashyirahamwe mpuzamakungu mu gisata cy'amagara y'abantu, ubushikanganji bujejwe amagara y'abantu, amashyirahamwe yigenga hari kandi n'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri ivyo birori. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yavyuguruye yibukije ko bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara y'igitigu. Yavuze ko abakenyezi bibungenza hanini bahamagarirwa n'icivugo cy'uyu mwaka kwipimisha kugira ngo ntibazibaruke abana bafite indwara y'igitigu. Mufato ni mukuru w'igihugu yaciyaboneraho gusaba afasha Burundi kongereza uburyo kugira buronke ibikoresho byo gupima bikwiye n'imiti.
Kubera ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizinze cyane, duhamagariye abasanzwe bashyigikira Burundi mu bijyanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushe kuronka ibyuma bikwiye. Ndetse n'imiti yo kuvura iyo migera bigwizwe mu mavuriro atandukanye na cyane cyane murazi ko tugiye kuronka ibitaro mu makomine yose y'igihugu
Umushikiranganji w'amagara y'abantu nawe yavuze ko indwara y'igitigu iri mu zibangamiye Abarundi abivuga yisonze ibitegiri byatohojwe n'abahinga asobanura hano muganga Tadendi Kumana
umwaka w'2020 abantu 1,539 bapimye umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B 2,841 ni ukuvuga ibice 16 bari bafise uwo mugera turazi naho umugera C ku bantu 11 n'8 bapimye twasanze 2,246 ni ukuvuga ibice 19% bafise uwo mugera muri rusange rero ivyigwa bimaze gukorwa byerekana ko ibice birenga 5% bagenda n'umugera w'indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B nayo hafi ibice 10% bakagendana umugera w'igitigu mu bwoko bwa C
Ubuserukire ikigo ca ONU cita amagara y'abantu OMS mu Burundi we yamenyesheje ko indwara zituruka ku migera y'igitigu ari kiza nk'ibindi kandi kikaba cugarije ibihugu vya Afrika
L'hépatite est une épidémie silencieuse qui représente une menace pour la santé de la population.
Kabirinde ku bantu abantu barenga imilyoni 90 bagendana umugera wacu mu karere mu gihe abanyafrika barenga 224 bicwa buri mwaka n'igitigu kitamenywa cyangwa kitavuwe ku bantu 10 bandura 9 ntibigeze bapimwa bitumwe nuko batabikanguriwe hamwe n'uburyo buke bwo kugera ku bipimo no kwivuza niko muganga gizavye Crespin amenyesheje muganga Crespin arongoye OMS mu Burundi yavuga kandi ko naho hari utwigoro twinshi hakiri byinshi byo gukora
Les médicaments contre l'hépatite sont devenus beaucoup plus abordables que par le passé. Certains pays, notamment comme le Bénin, le Rwanda et l'Ouganda,
ont ingwara y'igitigu irazimbutse ubugereranije no muri kahise. Ibihugu bimwe bimwe bya Afrika nka Bénin, Ubuganda n'u Rwanda byashyizeho mbere imigambi yo gupima no kuvura igitigu ku buntu. Ku ruhande rw'u Burundi turashimira utwigoro twakozwe n'ubutukiriko ariko naho naho habaye intambwe haracyari byinshi byo gukora nico gituma nashaka nshimangire mu guhamagarira abategetsi ku rwego rw'igihugu mu nzego zose abafasha igihugu mu buhinga n'amafaranga ngo bagire ibishoboka byose abagore bibungenze bipimisha atanu mwavuyemo kandi bije mu bipimo rw'imbere y'ukwibaruka kurya kwa sida na sifilisi maze n'imiti ya meho abana nabo bose twifuza ko bakingirwa umugera wa hepatite B bakivuka niko yashimangiye ibitigiri bitangwa na OMS byerekana ko abana b'abanyafurika batarakwiza imyaka itanu bangana n'imiliyoni zine n'igice bagwaye indwara y'igitigu y'abakongataje bangana n'ibice 70% by'abafise iyo myaka nyene bazingamitswe nayo ku isi eloje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuva mu Burundi tujye mu Rwanda nanone ku nkuru y'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima wabaye ku munsi w'ejo. Mu Rwanda ho leta iravuga ko ifite umugambi wo kurandura izo ndwara. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri mu Rwanda Asumta Kaboyi nibyo atubwira.
Kuri itariki si izirikana ku ndwara z'umwijima, u Rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye. Dr. Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwira Ijwi rya Amerika ko COVID-19 yageze mu Rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo.
COVID nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose mu mikorere yose, ariko tubona mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane. Habayeho kwitegura hakiri kare, ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose ku buryo usanga bwegereye abaturage. Umuturage akeneye kwivuza ajya kuri centre de sante imwegereye. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho.
Uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka w'2016 ari bwo Rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite. Serumondo akumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi indwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze. Kugeza ubu RBC isobanura ko abaturage bagera kuri 1,000,000 aribo bamaze gupimwa, ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite C izaba yaranduwe kugeza mu mwaka w'2023.
Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho iravurwa yakira, nta rukingo ifite nibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi atatu agakira rwose burundu gashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiraho ingamba zo kuyirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi tubara 1 kugeza kuri 2% by'ubwandu. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95% abakira. Usanga rero wenda abadakira ari icyiciro gito cyabo, wenda 5%. Usanga yaratangiye kwivuza atinze, yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima, azanye se nka kanseri, ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure.
Uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka w'2023 hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite B. Serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira, ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka w'2002. Uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri 95%. Usibye urukingo, iyi ndwara ya hepatite B abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose mbere y'uko ubuvuzi bugera mu gihugu. Abari barwaye indwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona ubushobozi bwo kwivuza. Kandi ko Kariste n'umwe mu barwaye hepatite C
namenye ko ndwaye hepatite muri 2013 byari ibintu bitoroshye na gatoya umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi akayatanga mu gihe cy'umwaka kandi noneho yarangiza hagakira 40% by'abayinyoye abandi 60% ntibashobora gukira njyewe narubayemo birumvikana ayo mafaranga sa amafaranga yoroshye byabaye ngombwa ko umuntu agenda gurisha utuntu afite ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore kugura iyo miti ariko nanjye ntabwo yangishije byabaye ngombwa ko nwa iya indi yarije twayiguragayo miliyoni n'ibihumbi 200 ariko nayo imaze kuza nubwo yo yari ihendutse ariko kuyibona nayo byaragoranaga kubera ko hashyizweho amabwiriza yuko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga bane bari bashyizweho mu gihugu nakijijwe n'iya kabiri.
Ubwo Karangwa yabashaga kwigurira imiti mugenzi we Mukamuhire Pauline we yamenye ko yanduye hepatite C ariko kugura imiti bikamunanira kugeza ubwo leta imugobotse.
Nayimenye na 13 bwaje umutare wanjye noneho rero arapfa ariko arapfwe na kanseri kwa muganga bahise bampima nini banange basanga ndabyo rero nibera aho ngaho n'ibyo bibazo ababishoboye 960 bakajya bayatanga byabirananiye nananiye kuyigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine igitampaye mi ndakira ni ukuri narasize n'ubungubu mba ndaho rwose ndakomeye ndabasha guhora muryango wanjye uretse ko ejo bundi nakoze agisida nyine.
Dr Serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Dr Serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka 10 kugeza kuri 20 atarabona ibimenyetso. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti hepatite ntiyategereza. Uyu munsi wizihijwe hifashishwa itangazamakuru kuko muri iki gihe cyo guhangana na COVID-19 abantu batemerewe guhura ari benshi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Amakuru tuyasoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abantu bitwaje intwaro ku munsi w'ejo bateze igico ku modoka y'abagenzi mu kibaya cya Rusizi teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo bica abantu babiri umusivile n'umusirikare wa leta wari umugenzi muri iyo modoka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Imodoka yari ishiramwe rya Okapier Shadai yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira yageze ahitwa muri Rushima hagati ya Bwegera na Kitemesho igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda bica abantu babiri batwara n'umushoferi w'iyo modokari mu ishyamba nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nije Imbere Richard.
Mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri route nationale numero 5 iba i Bukavu ikajya Uvira. Hari imodoka yari ivuye i Bukavu ihura n'ababandi barayitega barayirasa hapfa umusirikare umwe n'umusivire umwe abandi bantu barabatwara mu gihugu. Iyo niyo situation twaronse uno munsi ni hagati ya village yo kugwegera no mu Nyamugari donc hagati ya groupement zibiri groupement ya Kakamba na groupement ya Rubirizi.
Aya makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya Pevove rikorera mu kibaya cya Rusizi bwana Jimmy Katurubo avuga yuko nyuma yaho abagizi banabi biki umusivire umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi muri grupu maremera ahitwa Kahanda. Umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nije Imbere Richard ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe.
Si bwo bwa mbere bahanyaze na nico gituma bahashize iyo opposition y'abasoda kuko n'ahantu izo groupe armées zikunda kunyaga imodoka zivuye swate Uvira swate Bukavu antuka siwo bwa mbere ukwezi ntigushira badatwaye inka z'abantu badatwaye ibindi bitungwa bagasaba amafaranga kugira ngo babone kugusubiza izo nka cyangwa ibyo ayo matungo n'abantu baza batwagwa mu gihuru.
Umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere Kapiteni Dudune Kasereka mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya Premier Sergent warimo umudokari adafite imbunda ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga. Kapiteni Dudune Kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana. Mwumenya yuko umwe mu baturage barimo abadepite bicara basaba Leta ya Congo kongera umutekano mu kibaya cya Rusizi ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi buterwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi ndetse n'iy'Abakongomani.
Abareberi yo bambuka iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava Bukavu bagenda cyangwa se baja plane hariya bagashika bakabambura ibintu byose, ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi. Bagasanga abantu bari mu mirima bakabaleva aho ngaho nibyo Uvira niho hatunze akarere kacu, bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka.
Vedaste ngabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira mutarakivuye.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya na hatu yasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye, nshimiye kandi na bagenzi banje bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fasil Gabehu, yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mukomeza kugira amahoro n'amahirwe.
It's an MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Furaha manu moja na upendo. Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vinshi. Agasaro kaburaga kabone keye benshi. Kale keye benshi. Ejo heza na yo ya kose vinshi. Susuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwayo munara. Ejo heza na yo ya kose jinshi. Susuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana iwayo munara. Furaha manu moja na upendo. Dr. Mash Production.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.